Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaye mwiriwe ncete namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kaze mu makuru ya radio Nzamba gateka kawe kuri uyu wa mbere igerekezo ya 2020 no mwaka wa 2024 ayo twateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Arahamagarira kwikura ko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kuko babayeho nk'imbohe mu gihugu cyabo ako nakamukatewe urwaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu hariya I Kinshasa mu gihugu cya Congo iharanira intwaro rusange abatari bake bayatera ibyatsi iyo mvugo ibiba urwanko hagati y'ibihugu mu ishyirahamwe ya Jenoside Cirimoso bo babona ko ari intumbero ya Ndayishimiye yo gutegura ihonyabwoko mu bihugu by'akarere yaga binini abanyagihugu bo muri zone munagano bituri vuriro ritoyi muri ako karere bavuga ko bararwishinga n'umwiji murango kuri iryo vuriro iyo bugorobye ivyo navyo bigatuma abaforoma bakorera kuri iryo vuriro bifashisha udusiti mu kwakira abagwayi muraza kuvyumva muri ano makuru. Imyidogo nayo ni yose mu barimyi bo muri komine Gitanga mu ntara ya Rutana imvu batanga ngo nuko mwirima ry'agatasi bari cifumbire ryo mu bwoko bw'ishwagara ariko ngo ntibigeze barironswa basaba gutunganirizwa mwirima ry'impeshi buca ritangura saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ugaruka rwo mu gihugu cy'u Rwanda rubwirizwa kwikura ko igitutu rushirwa ko n'ubutegetsi bw'ico gihugu kugira ngo bafashe mu iterambere ry'ibihugu bya kano karere ako nakamukatewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari kuwa gatandatu heze mu nama yatunganijwe n'ugwaruka rushika ku 5,000 ko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo hakaba hari nyuma y'ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi mu kiringo kigira kabiri. Evariste Ndayishimiye yavuze ko urwaruka rw'igihugu cy'u Rwanda rubayeho nk'imbohe mu gihugu cyabo tumutege yompi.
Ndazi ko abanyagihugu atangorane bafise ni kibazo c'abategetsi babi nko mu gisirikare n'abasirikare bato bato babaho ntwazangabo nizo zibambi igikorwa tugiye kukibandanya gushika urwaruka rw'igihugu cy'u Rwanda nabwo nyene ruzoshobora guterera rushobora kuguma ruboshwe n'abategetsi je nkujejwe urwaruka mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ndashobora gutunganya inama kugira ngo twige icyo kibazo I Bujumbura. Murazi ko igisagara cya Bujumbura cyatowe nk'igisagara cy'urwaruka mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku mwaka mbere duhora dutunganya amanama amwe nayo biroroshe nabemereye ko ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ngondoze abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda babohore urwaruka rw'ico gihugu.
Kulayo majambo yashikizwe na Evariste Ndayishimiye murunani Sefora Arusha babona ko uwotangura guhamagarira urwaruka muri iyo nzira abo kwihuta kubikora gusumba abandi ari mu Burundi kuko babayeho mu gihugu gikenye kandi ibyankenerwa nka byose. Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani abona ko iyo mvugo adatahura neza icitumbereza.
Sinumva ingene umukuru w'igihugu c'igihugu kanaka ariwe yitwararika ingene igihugu kindi gitwawe nk'uko umenga we n'uwo wundi ntashobora kuvuga ati mwagaruka rw'u Burundi namwe nimwikureho uwo muntu abatwaye nabi. None nk'ubu Perezida Kagame bavuga ati ugaruka rw'u Burundi umukuru w'igihugu wanyu yabimye gitoro yabimye isukari yabimye amazi yabimye amafaranga yabimye kubaho yabimye amashuri nyayo wo bumviriza ari nk'uwahanda atari muri ibyo bihugu bibiri yo bako ari nde afise ukuri cyanke atagufise uwo mwamubaza irayo babwira neza idonido n'ikintu ashaka gushikako n'igituma yabivuze kubera icyo abivuze haruzi iki kitamunezereje muri ibyo n'igiki
Ayo majambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekana neza umugambi wo gutunganya ugwaruka bwo mu bihugu bya kano karere mu ntumbero yo gukora ihonyabwoko muri ivyo bihugu. Ivyo bivugwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishyirahamwe rya Jenoside Cirimoso igisata cya Canada. Kubwiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wari kubanza gutunganya ugwaruka rw'imbonerakure rwo mu mugambwe wiwe rugisubije mu gihugu hakwitwararika ibibazo by'ikindi igihugu tumutege yompi.
Ibyo yavuze si bibereye umukuru w'igihugu kimwe, kuko amaze kugeraho agomorera urwaruka rwo mu Rwanda ngo niruhaguruke ngo nirwokere igitutu ubutegetsi, ahubwo abariko arivuguruza kubera nta n'imisi ngahirahera turamaze kumwumva ariko yagiriza u Rwanda ngo numubanyi mubi. Nimba umubanyi mubi bisigura kwisuka muri mu ntwaro y'ikindi gihugu, nibaza ko biribonekeza, nako sinibaza biribonekeza yuko ariwe ari akaroro ka mbere k'intwaro mbi, kandi nta kundi biri bugende, kuko amaze kuba ari umutegetsi arongoye igihugu bitabereye kubera umugambwe wamushizeho wakozeho nyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda no mu Burundi, ukaba utarigeze wihanirwa kandi ukaba ukibandanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nta kundi byategerezwa kugenda bitoka abaye bizwi yuko yabaye banegura batikwije umwe yabyaranda bakwaje, kuko atanguye kuvuga ngo haba ngo moveride, kuvuga ngo indongozi mbi, nta ndongozi mbi zisumba iziri mu Burundi no munzi, kuko nta muhantu na hamwe ku isi abakozeho nyabwoko bategeze kurongora igihugu. Kandi icyo gituma mubona bamaze no gushika ku butegetsi aho kwihanura babandanije byunyuka nka ku isi yose, aho tumaze kubibona, tumaze kubona abategetsi babatora hakoresheje intwaro rusange bagaba bacika abicanyi katwa. Icyo gituma cyo twibutsa yuko umenga ariko yitaho kazoza canke kubaho kwiza kurwaruka go mu Burundi go muri Afrika go mu karere, yaba by'ukuri imvugo yiwe ari ihangiye kurondera kazoza keza urwaruka yari guhera imuhiriwe, kuko yija kwishyira ku nama, kuko nta muntu yoba kundi urwaruka hanyuma ngo areke n'abahurike mu mugambwe wiwe bakoreshwe imyimenyerezo ya gisirikare biciye kuri n'amategeko. Tutokaba tuzi yuko ari kugira ngo baje kubana ijya hunyabwoko Sende David de yakorera abatutsi uri ko ije gufasha imigwi iko irikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho rero tugira tuti arivuguruza umugabo yivuguruje nubwo bibabaje ntibitangaje, abandanije yigisha agisha imyimenyerezo abazoja kubandanya nibisanzwe n'ibyo byuko kataretse kabagasema araye ari bwikwegere bitebuke abawe abo mugambwe wewe niyo migwi yiwe y'inkora barayibonera kure baraye bari buzobyifura.
Inzamba
Radio Inzamba gatega kawe amakuru twateguriye tuyandanize mu gisata camagara y'abantu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu nahitwa Munagano kwivuriro ritoyi aharangwa umwijima kuri iryo vuriro iyo bugorovye kubera ubukene bw'umuyaga nkuba, ngo abavuzi bo kuri iryo vuriro bakaba bifashisha udusitimu duto duto mu kwakira abarwayi. Reka inkuru tuyibaze Francine Kanyange.
Nkuko bivugwa n'abitura iryo vuriro rito rya Munagano, iryo kena ry'umuyaga nkuba riva ku mabateri ataba yaruse izuba rikwiye nk'umugihe cy'imvura kugira ngo haboneke umuyaga nkuba utangwa n'imishwarara y'izuba. Ibitororereza namba abaforoma bakorera kuri iryo vuriro kwakira abagwayi uno munyagihugu arabisigura. Umuforoma arongoye iryo vuriro Evariste Bamukama aremeza ko izo ngorane bazifise, akamenyesha ko bakora ibishoboka kugira ngo batunganirize abagwayi babitura. Icyizere abakozi bo kuri iryo vuriro bafise bavuga ko ari umuhango w'umugambi Soleil Nyakiriza wemeye kuzozana umuyaga nk'ukwiriye uturutse ku mishwarara y'izuba uzosahiriza muke wari uhasanzwe.
Francine Kanyange arakenuye. Tuve i Muyinga tugende mu Rutana muri komine Gitanga y'iyo ntara. Imyidogoni yose mu barimyi ba komine Gitanga y'intara ya Rutana bavuga ko kuva mu irima ry'agatasi barishe ifumbire mu bwoko bwishwagara ariko batigeze bayironswa. Bavuga ko bagize uruhombo runini cyane basaba gutunganirizwa kuri irima ry'impeshi buca ritangura. Reka inkuru tuyibaze Alexandrine Keza.
Amakuru Uruganda kwa radio Inzamba rukura muri bamwe mu banyagihugu bonga ha muri komine Gitanga atumenyesha ko abarimyi bishuye amafaranga yo kuriha ifumbire yo mu bwoko bw'ishwagara kuva ngatasi gaheze ariko ntayo bigeze baronswa ibyo navyo bikaba byatumye umwimbu bamuke cyane basaba ko butunganizwa na rijya bagiye kwinjira mu gihe cy'irima ry'impeshi nk'uko umwe muri abo banyagihugu abyigana
Ijya twakeye twari twiteze gushyiramo ishwagara muri aka gatasi byatumye tutsimbura neza twabasaba yuko impeshi batari bakwiriye kudukereza bakatunyarukire kubera n'itera ubu nyine mu kwa kabiri rirashyitse bataraduha ishwagara n'ubu bariko badutera ubundi buhombo bwo mu kirimo gikurikiye twashaka mu bidutangarize bigere kure bishikire abo bijejwe baduhe ishwagara by'ukuri baba bakoze
uyu mukinga yose ajyanye n'icyo kibazo cy'ifumbire abanyagihugu bavuga ko barishe ariko ntibayironswe Uganda wa radio Inzamba rwashoboye kuronka amusitanteri wa komine Gitanga cyo kimwe n'abajejwe igisata cy'uburimyi muri komine kugira atange umuco kuri ico kibazo
Alexandrine Keza arakenuye mu makuru y'inkino yaranze n'undwi twari tusozereye inkino zo gusubiza bita faza rutoro mu higanwa ry'umupira w'amaguru zarabandanije mu mpera z'indwi ku ndwi igira 16 mugwi wa Vitaro ukaba uri mu kibanza ca mbere Magara Young Boy nawo ukaba uri mu kibanza ca nyuma za nkino z'ikombe ca Afrika nazo nyene zarabandanije hariya muri Cote d'Ivoire imigwi nseruka ya gihugu ya Cape Verde na Senegal ni imaze kuronka uburenganzira bwo gushika mu gice c'umunani kiciye ca nyuma cizo nkino teki nkuru tubibaze Edi Claude Ninahazo
mu nkino zabaye kuri iyo ndwi igira 16 twohera ku rukino rwahuje kuri uwimana Vitalo na Kayanza United kuri stade Urunani i Uganda mu Cibitoke Vitalo ikaba yatsinze 2-0 Olympique Star y'Imuyinga yamanutse mu rigi kwatsindira Tigre Noir ku kibuga cayo urumuri ibitsindo 2-1 Flambeau du Centre igitega kuri stade Ingoma yatsinze Moso Sugar 1-0 kwa gatanu Messager Ngozi yatsindiye Burundi Sport Dynamique Uganda 2-1 Rukinzo nayo Uganda nyene ihatsindira Amasipiri 2-0 ni mu gihe Musongati kuri stade Ingoma yatsinze Tel Aviv 3-0 Kushika ubu Vitaro iracari kwisonga na amanota 39 igakurikirwa na Flambeau du Centre ifise amanota 35 Rukinzo ni ya gatatu na amanota 38 ni mu gihe n'ubu Magara Young Boys ikiri mu kibanza cha nyuma ni nota 1 kuri uwimana hari ya kuri lise Rutovu mu ntara ya Bururi niho haba inkino zisozera ihiganwa mu migwi yo mu ntara hagati mu bakobwa bakiri bato abo bita ba cadets Avenir di Nul de Bururi batsinze APEDEC yi Nyakararo ibitsindo 19-14 nayo mu bigeme bakuze Fleur du Nil batsinze Aigle du Moso yo mu Ruyigi ibitsindo 22-14 nayo mu bahungu abayabaga Avenir de Bururi batsinze Alcanciel yo mu Rumonge ibitsindo 23-11 mu misore ikuze Speeders y'Imuyinga batsinze Buragane y'Imakamba ibitsinda 24-22 imigwi yabaye iya mbere yahawe ibikombe yashitse mu gice cya kabiri gishira icya nyuma nayo ironka amahera turangirize muri za nkino z'igikombe cya Afrika kigera 34 ziriko zibera muri Cote d'Ivoire inyuma y'iminsi 10 inkino zitanguye ibihugu bya Senegal na Cape Verde ariyo yonyene imaze kuronka uburenganzira bwo gukina inkino z'igice cy'umunani gishira icya nyuma
Edi Claude Nazwe arakenuye ni nonga nyene zishye sozera makuru twateguriye kuri radio Inzamba gatega kawe mwakoze mwewe mwese mwariko muyatega yompi bomfise niyongere nabashikije ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana